bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi no kuri internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vowakaburungu.com, Facebook nayo ni vowa radio yacu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio y'indwi y'ijwi rya Amerika isamire na Washington DC. Muri kumwe na Jewe Diane ninahazwe, ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero bakunzi bacu tudatevye uno munsi mu kiganiro cuno munsi muti turagaruka kuki turaza kuba turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi kazitwa Anlison Vestine aheruka gusohora karirimbo Sita Sumbuka Tena. Ako karirimbo kaje gakurikira utundi tutari duke twakunzwe cyane muri two harimo nkavuga canke kora. Vestine araza kutubwira ubuzima bwiwe nk'umukobwa w'umuririmbyi kazi arimba uturirimbo tw'Imana. Vestine tudatevye tumubakirire. Vestine kaze ku ijwi rya Amerika.
Ndabaramukije Diane, murakoze kuntumira no kumajambo.
Wakoze ahubwo kutwigora kuko mu Bushinwa ahuri amasaha ageze kuri ubu nisanga tu mu Bushinwa ga Vestine.
Uwo mu Bushinwa turi 22h saa yine z'ijoro.
Nuko ikaze ku ijwi rya Amerika, ariko hari haba hava bibaza ati Diane urashikuza kuvuga ngo Anlison Vestine n'umurundikazi, ayo mazina atazina ry'ikirundi ririmwo. Akazina kawe k'ikirundi atarakukoresha mu kuririmba ubundi na kega Vestine.
Abantu benshi baba bambajije ko ndi umurundikazi, ariko ndi umurundikazi. Izina ryanje ry'ikirundi ni Ndenzako.
Ndenzako.
Ndenzako Anlison Vestine.
Ego, nuko. Ariko nk'umuririmbyi uzwi cyane ku zina rya Anlison Vestine, reka tuze gukoresha iryo nyine mu kiganiro muri isanga acuno munsi. Vestine, hari uturimbo twinshi wamenyekanyemo, hariho zakora, hariho zavuga, ariko tubande tukaja mu mizi. Watanguye kuririmba ryari? Ugiye kumenyekana vuba, nta myaka myinshi irahera, ariko abakuzi baremeza ko bakuzi kera uririmba mu makorali atandukanye. Watanguye ryari neza na neza?
Natanguye kuririmba ku myaka 16-17 muri korali yo kuri eglise aho nasengera i Bujumbura kuri Bomberge mu Ngagara, kubo baba hazi. Niho natanguye kuririmbira mu makorali, ntangura kuririmba ndirimbana n'umurinzi azwi cyane muri monde ya gospel yitwa Dudu Théophile. Niho natanguye kumenyekana kuva ubwo, nyaca ndabandanya nyine nkura.
Ego. Ugeze kuturimbo tungahe, amalbum angahe muri rusange?
Kuri uno mwanya amaze gusohora album imwe yitwa Freedom, ikaba irimo indirimbo 10. Mugabo handi hari izindi ndirimbo nakoze iruhande jenyene zishika kuri 5-6 n'ayandi ma featuring nakoranye n'abarinzi bo mu Burundi nyene.
Kandi zose ni indirimbo ziza zigaruka ku Mana gusa, ntatunde turirimbo uririmba dusanzwe mu buzima bundi busanzwe atari z'Imana.
Ndirimbira indirimbo z'Imana, kiretse indirimbo imwe narimbye kubw'aba abana bagendana ubumuga. Neko ndafasha umumis w'Uburundi wa Demichez yitwa Ange Bernis.
Nuko Vestine, imbere yuko tuza kumvisha abatwumva tumwe mu turimbo waririmbye watubwiye amazina yawe yose, ariko hari n'abandi bakuzi ku izina rya Simbona. Je numva benshi bavuga ngo urya mukobwa yitwa Simbona, akazina nako kubera iki Simbona? Hari abo bisa bisanye nako karirimbo k'umugabo aririmbye?
Ego Simbona ni ndirimbo naririmbye narimbanye n'umuririmbyi twa Prince Mushindi na Big Zoe, bose n'abaririmbyi bo mu Burundi. Ego iyo ndirimbo nibaza ko ariyo namenyekanye ko cyane rwose, kuko abantu barayikunze cyane biteye ubwoba. Nyine nayo yitwa Simbona, baca banyita Simbona, nca ndayitirigo.
Kandi turagemera ducishirizemo gatonya kugira ngo dushobore kuyumva.
Sinzi ko nabyemeye, sinzi ko hari ukuntu umuntu abantu bashatse ikintu hari ukuntu udashobora gucanga ugenderamo nyine ukabyinjiramo nk'uko nyine ugasanga wabyisanzemo. Nabyo nyine kuko rifise n'insigo nziza, numvumenga kurigendana ntibyaba bibi.
Hariho abaca biyumvira ngo Simbona bisigura ubumuga, umuntu atabona, umuntu arinda kuba afise miyopi canke ikindi kintu.
Benshi vraiment ni icyo nyine uvuze Simbona mu kirundi cyacu ntubona nyine nta na kimwe ubona, ariko au fond yabyo hari uvuze Simbona nuko washatse kuvuga ati Simbona hari ibintu bimwe bimwe ntabona, hari ibintu ntashatse kubona, hari n'ibindi nahisemo kuraba, hari ibyo ntashatse kubona.
Nka wewe washatse kuvuga ko utabona iki mu bisanzwe?
Mu bisanzwe ndirimbira Imana. Icyo nako ndavuga ko ntabona, hari ibintu byinshi bishobora kudutwara hanze bikadutwara kure y'Imana, bikadushira kure y'ubuntu bw'Imana. Nanjye ndavuga ati ibiri hanze byose ya Yesu, biri hanze ya domene y'ibyerekeye Yesu, numvumenga ntabyo mbona, ntabyo mbona. Donc nimba mu maso yawe wowe ubona ibihanze ya Yesu, kuri wewe nitwa ko ntabona Simbona nyene. Nimba nyita ko ndi impumyi Simbona, ndemeye iryo zina Simbona, mpisemo kubona Yesu.
Ducishizemo gatonya ko karirimbo Simbona Vestine.
Simbona abandi Simbona, Simbona oya abandi Simbona, nisemo wewe kusa Simbona, Simbona abandi Simbona.
Numva arakadri kameze neza cyane, kandi n'amajambo akaba ahanini wumvirije indirimbo ari amajambo aba afise ibyo asigura, na cyane cyane ku basanzwe basenga canke bemera. Ariko hari ukuntu uturimbo twawe fata turashobora kumva nk'akaririmbo uvuga. Urakoze cyane. Hariho nk'akaririmbo nkavuga, ndeka dushire mu gatonya kugira ngo duce tugaruka ku birimo. Vestine, urumva nk'aka karirimbo vuga, izina vuga, n'utuzina usanga turi dutonya, hariho vuga, hariho kora. Ni ikintu urinda kujamo wumviriza ngo mbe Vestine ariko aravuga ngo mvuge iki, canke ariko aravuga ngo nkore iki, kuko ushima amazina mato mato kandi tudazi dusanzwe tumenyereye mu muziki w'u Burundi.
Umuntu yambajije kwabati mu muziki w'u Burundi turamenyereye kuvuga inzamba, ijwi ry'Imana, ndaje mu bwiza bwawe, ibintu nk'ibyo, bati ko iki wo hindura ugashaka kuvuga utuntu nk'utwo. Jewe ayo majambo n'amajambo usanga mu buzima bwanjye nasanga ndiko ndakoresha cyane mu buzima bwanjye bwa kera, misi bw'umuntu akititwe, nkumva n'amajambo ari kle ashika avuga ku muntu atumbera ku muntu direct, umuntu ataba akeneye ko ibintu bigira birebire, umubwiye vuga aca yihutwa aca avuga ati what, ndakeneye kumva ibintu bimwe ndani, wayivuga wayikora, ese kubwiye jewe, ese kubwiye Imana. N'amajambo ari kiri cyane bituma ndayakunda.
Nuko Vestine, mu Kenya turaza kwakira abakunzi b'ijuru rya Amerika barijya nino bashaka kukubaza utubazo. Hari nk'uwa mbere yitwa Fabiola ikaze ku ijuru rya Amerika. Fabiola ikaze ku ijuru rya Amerika. Uherereye ka Fabiola we? uri mukanyosha no ko ikaze kwijwi rya Amerika no mu kiganiro muri sanga turi kumwe na Vestine sinzi ko ari kibazo canke cyumvira ushaka kumushikiriza azogira igiteramo ryari I Bujumbura aha Vestine
ndashanda kuramukije Fabiola hanyuma igihe meruka mu Bujumbura heza meza ne nagize igiteramo hanyuma ikindi gikurikira ni gari ndabimenya neza ni bintu umuntu akika arapanga abipangira donc ni bintu bidatonze cyane neza ariko hari igiteramo twabikoze si igiteramo cy'iwanje mugabo nahisemo gukora igiteramo cy'abakobwa babaririmbyi maybe batazwi cyane mu Burundi mugabo ntigihagaze cyane kuri jewe icyo nacyo kizaba kiri muri juye ut ntikira
Ico kindi uvuze ga Fabiola ga Vestine wakoze haraheza amezi ane wagikoze mu yahe ntumbero cabereye he
cabereye kuri sare bakunze kwitwa Cinecameo muri quartier asiatique yari concert igaragaza album shasha yitwa Freedom ariko ndasohora yari concert mugayi kawaciba na lancement ya album
twese kandi na Peter ku murongo Peter ikaze ku ijuru rya Amerika
alo
ikaze ku ijuru rya Amerika
Nego ndabumva.
Ni kibazo canke intererano kuri Vestine.
Intererano kwe ku ndimbo yasohoye prema yacu iryoheye ndirimbo vuga. Ntabwo namubaza tutabwira igiteramo n'igitega ryari.
Igitega. Wowe ushaka kwazi igitega. Vestine urumva kutazokoroherwa hari haba abanyabujumbura bagushaka nyagitega nawe nyine ati ntudusiga inyuma.
Jewe ndumva cyane rwose ko imfa ntashe ni kugira tourne yo mu Burundi bwose kuko urumva sinoguma I Bujumbura gusa kuko turi gukunda abanyabujumbura cyane rwose nibaza ko naho nyine umuntu aduhaca n'igitego
ego urakoze cyane rwose Peter tugumane ku ijuru rya Amerika Ego Vestine twe ko turavuga nk'aka karirimbo uvuga nkora turavuga ko ari indirimbo tutari tumenyereye zifise ico twokwita umutwe w'indirimbo ngufi twari tumenyereye ndaje mu bwiza bw'Imana nyakira ndaje nshengenzi wawe tugaca twumva canke bagaca bumva n'abandi bose Vestine arataye muzakora navuga ariko hari n'abandi bavuga ngo Vestine wowe uraririmba ukarapa ugatamba na vya bindi batamba mu ndirimbo zindi zitandukanye uko uraririmbira Imana bakumva umenga baracanganikiwe nawo ntiwaruse abaza bakubwira ati twari tumenyereye abaririmba indirimbo z'abakizwa baza baririmba bukebuke nk'aba Pentecote ni kinonera amarapu tuzanyemo bavyakiriye gute
hari abantu benshi no nibaza ko batabyakiriye neza kuko bavuga ati nibyo turumvamo amajambo y'Imana mu ndirimbo zawe uri kuraririmba mugabo kibyitwe and my question was naribaza ati burya hakizwa indirimbo cyangwa hakizwa umuntu warigeze kumvaho umudiho ukizwa hari umudiho ukijijwe n'umudiho udakijijwe donc je nibaza ko generation jewe nakuriyemo sinavuga ati ngo biratandukanye ngo hari hayo generation irimba gutya na generation itarimba gutya anya niwo mudiho ni exprimamo neza niwo mudiho numva jewe niyumvamo neza ari Vestine uvuga ati ni Vestine wumvise ukavuga ati uyu ni Vestine kubera ko si kese yuko umuntu yavuga ati ngo umudiho urakitwa cyangwa ntukitwa ni kese ya message y'indani ihamagariye abantu bose avuga ati mu gihe uza kumva indani muri message ukajuja kuko abantu barakunda kujuja abantu sero ibyo bumvise ibyo babonye batadu umuntu indani neza umutima wiwe jija message ntujije umudiho kuko umudiho ntukitwa
nonubu bigeze urumva aho wari ugitangura ubu unye urumva umuziki wawe wakiriwe nko ma Pentecote nkuko wakiriwe kwa David canke ahandi hari abo two kwita abakizwa basa nk'abatahura bukebuke ivyo mu diho ga Vestine
ubu aho bigeze umuntu ayumvise ku radio araheze giko mugabo byashika kuri video bikaca bihinduka kubera kwa kuntu nyene etike itandukanye acavuga ati ya ndirimbo ya urituma nsenga uyu muntu ariko ayigiramo ibiki
hari amase n'amatsitaza arimo muri video zawe
Haramasiranamu kuko nko kubona deja ariho nk'ubuvuzi mu panekoti kuri we aririmba ntabuja kumahagaze hanyuma akaca abona wewe indirimbo yahora yumva mu iradiyo imuhezagira akaca kubona wowe uri kurayibyinamwo arumva atsitaye ukuntu nanje ntaratahura kuri kino gihe kuko navuga ati burya utsitajwe n'igiki ikintu gitumye deje ko gutsitara ni kufisiya esanse imeze gute kuko mu bisanzwe duhimbaza Imana na Dawidi ubwiwe yaratanze umutamanu urakoroka mugavuga ati ndakomeza ntambira Imana
kandi utegekanya kubandanya muri uyo mudiho nubwo wumva utaratahugwa neza ku mpande zose canke uzahava usubira muri zawo zana kugira ngo na Pentecote nawe ntubatware kure
sinavuga ati go unogo nzokomeza muri uwo mudiho igihe cyose indirimbo ije iza ifise sense yayo kuko nka iyo nshasha mperuka gusohora yitwa Sitasumbuka ntabwo ari novuga ko idatambika cyane ni slow ni kinyafrika nyine cya slow so indirimbo zose ivana na inspiration aho yikuye mugabo nashaka guhamagarira abantu hariho amajishima menshi dukunda guhagarara ko adafise ifatiro kuko n'umuntu uba DJ burya ni igihe cyagutsitaje atagira neza aho bihagaze urumva ya kuko mu bisanzwe icyo dutanga ni message au fond y'iyo ndirimbo kandi hariho na art y'umuziki umuziki si slow gusa umuziki si kuguma uhagaze umuziki ufite ibintu byinshi byugaranye uretse n'imiziki n'umudiho wacu w'ikirundi ni kubyina ni gutamba donc nubwo ukuntu wacuzana ukatuvuga ati tugume duhagaze tureke gutambira Imana
yego nuko Vestine turabandanya twakira abatumire barijya abatwumva barijya nino bashaka kugira ico babaza canke baterera nko ku murongo w'undi wa telefone turi kumwe na Eddie ikaze ku ijwi rya Amerika uherere he gaidi
bo jere ndi mu Bujumbura
Ibujumbura mu Ngagara ya kangahe
ya gatanu
duga ku ijambo
bo nashakura mutumire kwanza
arakumva Vesti
amahoro cyane gose bo nashaka kumufelicita kwanza ko ageze ku ntambwe nziza cyane gose ko aratunezeza cyane nashaka kumubaza SK aba ino Bujumbura canke aba aye hanze y'igihugu
sigaye mba mu Bushinwa niho ndi maze igihe ariyo niga niyo mba donc Bujumbura
wagiye kubw'amashuri
ya nagiye ku mvo y'amashuri
nari mfise akandi kabazo
ego
ni ikihe kintu uri kwa dutegurira kivuye mu Bushinwa
sinibaza ko ngiye gusohora indirimbo
mu Gishinwa
ikiragira nagoye kuvuga cyane n'abarundi bahava bahetagirwa bavuga ati mbe wewe ariko tugira ibiki kurya iyo urazi nk'umurundi iyo adatahuye ikintu acavuga ati uri kumbwira Igishinwa nabyo badava bavuga ati wano uri kutubwira Igishinwa uri kutubwira indi bintu so sinibaza ko haragera but maybe umuntu atashe ashaka gutaha hanyuma akagira gushyira mu cyatwe bw'abarundi
wari uvuze gutega Eddie
nashaka namubaze yuko adufitiye ikintu ashobora kudukorera mu Bushinwa kereke umuziki wiwe
nk'akaririmba zosohorera mu Bushinwa canke amasanamu Vestine
amasanamu Ya madimisi ndiko ndabyumvira ko mugabo urumva ntibiraja mu ngiro mugabo urumva birashoboka
Mwaba mufisi ndiri mbojinga hea pari yo vuga amye nija
vuga vuga iri muri murukirikirane rw'indirimbo 10 muri album yitwa Freedom hanyuma aparsa hari izindi ndirimbo zishika kuri 5-6 ziri kuri SoundCloud ku muntu yabazikeneye ya hamwe n'ayandi ma featuring nagiranye n'abandi baririmbyi bo mu Burundi.
Urakoze cyane.
Sabwe
umuntu akeneye uturimbo twawe dukura he?
Azikeneye zikura he?
Ah, okay. Niriko kuri YouTube channel yanje iri yitwa nyene Henri Sanvesti cyangwa kuri SoundCloud.
Ego.
Urakoze cyane gose Edi ubandanye twumviza ngaho mu ngagara.
Ego namwe murakoze murangize neza cyane.
Ego nuko bakunze ibijuru rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga muri Komera Diane nahaze kuri mikro umutumire wacu ni Vestine muri tuturimbo twe dutandukanye nka kano muri ko murakumva kitwa Kora kariko kuri Facebook yacu Vestine yaduhaye uruhusha rwo kugashira ko kitwa Kora. Vestine wavuze ko amasanamu yako hari habo yatsitaje.
Yeah.
Uri kurakaraba urabona havanzemo ugutamba indirimbo z'ikirundi hagatambamwo n'abarundi kazi n'abarundi na karirimbo wasohoreye mu Bushinwa canke mu Burundi.
Nagakoreye mu Burundi na karirimbo nakoranye n'abarundi kazi bo mu Burundi abajya bavyinye n'abatambye bo mu Burundi batambye modern donc akoreye mu Burundi.
Ego. Nuko turafise kandi na Emile ku murongo. Emile kaze kujugya Amerika.
Mauro Diane.
Ikibazo cankinererano
go byose ndabita kwari kuna komanda mutsi no mutsimire
arakumva
ndabamukije
go ni mererano kuri nadi ndamukije cyane go se so abakobwa tabigeme barakunze kutihagatiyo tabure kutumba mako bashoboye nkana cyane bakagoma kuya kwiugaramira ahantu ziberekana impano bafite ashima cyane indirimbo migeme yasohoye.
Ukunda iyahe gusumba izindi?
Ni indirimbo cyane ya Mutini ya Mamara ya Romye ngiye kwagashinga gitaye isanganiro awate.
Turaza
ngiye gutunga ku kamere.
Ego. Turaza kugaruka.
Ama hamwe bari dutubaze tworoshye dike ya nkwaga tumega. Nibyo ageze mu Bushinwa nukuri umuririmbyi wese abafite ihangiro yiha avuga ati genda bise dijo ini mbega yoba yifuza kuririmba mu muziki wa gospel agashika ku rwego dufate nk'urwa Darlene turazi ko ari umurindi n'ukuri abatari bake bakunda cyane. Ama kandi kabazo kamwe ni umwibariza yobwira iki abandi bigeme badakunde kugaragara cyabure badakunze kumva ko bashoboye mu bintu bitandukanye donke ibyo abahungu basanzwe bakora. Ama n'ukuri wenye narabibona ni umugeme yatumiwe mugabo aradakubwira observation hari abadagusanga ari bake n'ukuri badakubwisha mu bari ibyo murakoze
mu bigeme canke abapfasoni twamaze kuronka Fabiola kandi yakoze n'abandi ngira baraza kuza ariho nk'aba Chantal bamaze kutwandikira turaza kugerageza tubatora. Urakoze cyane Emile urarindira inyishu yawe kuri radio. Vestine.
Kukibazo kiwe cya mbere yishu yabajije antuka nta muntu arota akora ikintu hanyuma agoma hari umuntu aratera imbere kandi kuri jewe gutera imbere ni guteza imbere n'ijambo ry'Imana ni guteza imbere icyo gituma ndirimba donc kuba noshika harya anye ni ndoto ni vision umuntu mfise vraiment yo gushika harya anye kandi bikunze umuntu akarenga byaba byiza cyane. Hamikini nacho novuga kubyerekeye abigeme b'Abarundi sometimes kintu naromaze nuko ku bakobwa turi benshi dufite indoto turi benshi dufite ingabire mu Burundi ubwo rimwe rimwe tuba dukeneye abantu badushigikira badupusa bakatubwira bakatwereka kuko biragoye ko uhaguruka ukigwanirira wewe wenyene ukeneye abantu baguherekeza mu byo uri kuragira nibake vraiment bahaguruka ku ngufu zabo naho bafite aba support Rwanda bakagakije ndangira ngo ni ikintu cyanje ngo ni ico fite ngo nire ico ikiri mu mutima wanje nico gituma nako ndakubwira ko hariho evenement nako ndaorganiza yerekeye kuri denyene kubigeme babaririmbyi babakobwa kuko ikonye navuze ati nayo mazinyota yacu kuko tuba tukeneye abantu badushigikira nanje nico navuze ati reka naorganize ikintu ushigikire abigeme bagenzi banje maybe basigarire mugabo batabona ukuntu boshika aho hantu
none ga vesti we nawe iyo ngwano warayigwanye kuko urumva waratangura aririmba mu ishengero mu nyumura soka habona hari kibazo nkico wagize nk'umukobwa cyo kumva umenga biragoye canke reka mbanze ndindire
yashitse cyane rwose aho kuko kuba natanguye gusohora indirimbo yanjye kuko iya mbere yasohotse nko 2014 kubera ko nanditse indirimbo yanjye ubwa mbere muri 2014 kandi ari ikintu kibira mu mutima wanjye nkandika nkabika nkavuga ati ntiharagera ukagira ubwoba bakubwira ati genda muri studio kanavuga ati mbe ndijana ndakeneye abamperekeza ndakeneye umfata ndakeneye kuvuga ati ndakeneye umanajinga ndakeneye untwara aha hantu ndakeneye umperekeza kandi ku mukobwa biragoye cyane urahura n'ibintu byinshi ubukeneye uba wumva ko hari ikintu ubuze ukeneye nk'ubwo bati presence masculine iruhande yawe umuntu akuba hafi ubwo urumva harageze ahantu umuntu arambwira ati ukintu udakoze ubu unya uzoba mvuga ej
gushika
haguruka gushika usange urabaye mu mama
utarabaye
utaragiye ikintu na kimwe uzokwa mvuga ati narigetse kurota nshaka kubiki hanyuma ntacu nabaye mu nyuma ngira ndi mu bihokate ndi mu kindazi
vesti nimba atari banga ninde yakubahuye ni kopa canke ni kuzi
siko pa mukao yarumu genti wanje tukunda twakorana kuri ntoze kuri eglise akunda kumvugiriza rimwe mu ma evenement ambwira neza ati ibintu udakoze ubu uzokwa muri kurabirota kandi turarushe yaho tukubona ufite ingabire nk'iyi ukayiryamana turabirushe kiricukoze kandi ntuzokwire ngo hari umuntu azo guterura kiryo arayizanya acayishyira mu cumbi wawe harya uririmbira wandikirano uzoyisanga hiri
igituma nayo mbadidi duga ku ijambo
okay hanyuma nanjye ndahaguruka ndavuga ati reka ngende ndayisanga hiri
yego ni uko igituma nayo ndakubagiza ko ari ako kantu k'umuntu iba yarakubahuye ni uko hariho umwe ariko aratwumviriza atashimye kuvuga aciye kuri WhatsApp ya njambadije ngo arashaka kubaza akabazo vesti namubaza yuko ngo uri marie wari wabuze yuko ukiri muri ubwo buzima bw'abigeme mugabo ngo nimba utari marie hari icyo twita relation urimwo muri kano kanya hama ngo kabwirimwo uwo muri kumwe aragushigikira muri ibyo bintu ko yumva witwa Simbona ngira cyo ibaza n'ingene yamubonye
kuba nitwa Simbona ntibisigura ko arona abantu no kubona kuko barakunda kukibaza jaho n'abahungu ngo ntabubona jaho ntago ndi marie ndi celibataire kandi sindi muri relation donc ku bintu byifashe
ok nuko rero inshuti z'ijwi rya Amerika turi mu kiganiro muri Isanga mwumva ko turi kumwe na Vestin Allison aririmba uturimo dutandukanye tw'Imana harimo nk'aka muri ko murumva kora mu bari ko baratwumviriza hariho kandi na Diomed ashaka kugira ica bajije Vestin Diomed kaze ku ijuri America
ego murakoze cyane Diane ego manje kukuramutsa kwera twa tunavugana ndafipuza n'umwaka mushaje
urakoze cyane naho tugeze mu kwa gatatu ntaje
naguheruka ugikorera ku radio y'i Burundi kuri Bonesha FM ngaha mu Burundi ego ni byiza ego reka ndamukiza Vestin ngaho kuri radio rya Amerika ndazi mwingira muri
kumwe turi kumwe kuri telefone hari mu Bushinwa
ego icyo nshaka kumubariza nshaka no kumutera intege ego nyakubahwa Vestin uri umuntu w'umuririmbyi uririmba neza mu Burundi kuko ndabye nk'indirimbo ya Isanganiro Award watwaye wewe kubwawe indirimbo wowe ufite zobazingana gute kugira turabe kwege abarundi kugira tuguteze imbere muziki wawe kuko turabantu bagushigikiye cyane daba ukundi uraba kugira urabe nk'umuntu mwokorana muziki nyine kugira turabe kumwene Burundi ubutekura kuko twebwe turabye umuntu twemera mu Burundi wazanye umuziki uryoshye eka n'abarundi benshi turabemera cyane raba kumwene bakoresha ingufu zo kugira ugaruki no mu Burundi mu mambukiro kugira urabe kumwene ugaruka kugira natwe kugira ugarutse no gutegera mu kugutegera tukakuyerura waricanze neza
urakoze cyane bamurateri bitongati wumvise ko azoza mu kwifu
nagende hariya muri leta aho hantu ari yicare namba aguma akora urazi ko umuntu adakoze ntarya arabe kumwene gukora kugira umuziki we utere imbere kugira n'abarundi bamwumve nabo hiyo muri leta zumwe za Amerika naho muriko muravuga ngaho kugira Amerika babumve kugira umuziki wiwe utere imbere nizo ntege n'umutera kandi nkanda mwifurije umunsi mwiza n'akazi keza namwe ngaho kugira Amerika
murakoze Diomede
murakoze
Vestine n'intege
yari karanya nkoraje kandi ndamushimiye cyane gose nacyo sinagiye guhera mu Bushinwa ndutaha
yego none gavesti yaragarutse ku kantu ngo abarundi bagushigikire mbega burya hariho ikintu cha droit d'auteur ama indirimbo zisohoka cha ku maradio canke hehe nibaza ko kirimwo impari nyinshi mu gihugu cy'u Burundi nk'uturirimbo uririmba baratugura canke bigenda gute ushigikirwa nabande turagugwa amafaranga nimbu yaronka ni ucukura mu kugira ngo ubandanye usohora byifashe gute ivyiburyo ukoresha
kubyerekeye uburyo nkoresha mbo ndabona kubyerekeye indirimbo mu Burundi biragoye cyane kuko album nk'isohora cyangwa ntabwo abantu bayikopye baraguze ama CD baraguze album etu mugabo ikibazo cy'amari cya kiniyene bakatagarura bakavuga ati ama CD ntaho tuyavuza ntaki hanyuma ucuba oblige kuzishyira kuri ku ma réseaux sociaux naho abarundi ntibavuga ko bamenyereye iyo system ntibaja ko sinzi ko ari gukunda ibintu bya gusa sinzi ko ari kutamenya ntabyo nzi bikaca bigorana ukuntu ukominika nabo ukuntu baha indirimbo kuko deja ntubuyikoze kugira uyitange kuri gusa ubukeneye support kanaka hanyuma ukaca buri ingene ukominika nabo sino yavuga
nuko akaririmbo ni mwami uranze sinihenze Vestine ako karirimbo kari mu twambere twasohotse canke mu twanyuma duheruka gusohoka
iyo iri mu danyuma iheruka gusohoka nakoranye na numu frère wanje atubani no nyene mu Bushino niba iri mu danyuma yego
ni ukuvuga ko muvukana mu nda imwe
yego
ni byo umuryango rero byo kuririmba nkumbure turaza kuyigaruka ko handi hatari ko tubanze twakire na Tagoma ku murongo wa telefoni kaze ku ijwi rya Amerika Tagoma ikaze ku ijwi rya Amerika
yego me na cyane twagomba kubaramuta
yego murakoze
kongera turamuta mwene wacu ari Vesti
Vestine
yego ndabaramukije
murandeba te ko mukomeye
turaho ndakomeye cyane
nashaka kubabaza natubwiye ko muri mu Bushinwa muri kubandanya amashure canke nyene niyo mwagiye gukorera izo ndirimbo zanyu
yari yagarutse kuri ico kibazo aravuga ko ari kwiga amashure Kagoma ariko nkumbura icatatubwiye ni ivyo ariko arakurikirana nimba bijanye n'indirimbo canke nimba atariki atakibazo biguteye Vestine uriko wiga ivyerekeye iki
niko yiga business administration donc ni ibintu bya economy
iby'ubutunzi
akandi kabazo turamenyereye nk'abaririmbyi cyangwa abandi bantu bagiye nko kwiga hanze baca bagumayo ubwo ntimuzahava mugumayo hama mutwibagire no mu Burundi
navuze ko imigambi mfitiye Uburundi sindi muri babandi bavuga ati harabaye narigeze kuvuga ibinya ndi ubutaha sindwa nagiye kwiga hanyuma muhira ni mu Burundi muhira ni mu Burundi umuryango
Wakati la basi diki yeni mukomere.
Urakoze cyane Kagoma. Ijwi rya Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga. Vestine abari ko baratwakura bagarutse cyane ku kintu cha isanganiro award. Utubwira muri make akugashimwe wakaronse gari ukaronka kubera iki?
Yari ihiganwa iri organize na isanganiro ihaje isanganiro hanyuma bakaganiza shakane hama bagatora indirimbo nziza yakunzwe n'abantu muri uwo mwaka hama rero nagiriwe amahirwe yo gutorwa ibintu byantangaje n'ubu kintangaza kandi n'ubu nkishimira abantu bose bantoye kuko nibyo bindi bigushikira utarubyiteze kuryo wari wazitanga uvuga ati uri mushasha ntagihe umaze kuraririmba hanyuma kubuntu bw'Imana nyine Imana ikagutangaza ugatorwa mu bantu benshi uba wibaza ko bazwi cyane mu Burundi bashyizwe hejuru cyane mu Burundi hanyuma ugatorwa muri benshi
akaririmbo katumye utorwa n'akara
yivuga indirimbo yitwa vuga
Nuko reka tumire amate gato hama twumvise kano karirimbo mwami uranzi duce tugubandanya ikiyako
Egome
Namuranzi ego namuranzi Namuranzi ego namuranzi Namuranzi ego
Kumitika kenshi abazwa kenshi ibitubako byose cyo ntabwo biduci intege tubesejeho benshi ubwo tuboneka nk'abapfa naho umwasa dusiga buri munsi ngo aduteshe ari tuyibagira yuko Yesu atuza amazina dushinze ku rutare urutare ni Yesu aranzi ndamuzi ndamuzi aranzi urukundo ruduhuza twaruhonye igorogota urugwana ku bwacu ndata ni mushobora byose rutare
twaruhonye Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda twacari kumwe n'umutumire wacu Vestine uno musa ariko aratubwira uturimbo twe tandukanye tw'Imana Vestine musaza watubwiye ko muvuka na muririmbana akazina kiwe ni gute turumva ko wewe ararapa na wewe urarapa none muri utwo turimbo tundi dutandukanye
ya muri ndirimbo zimwe zo muri muri album nka freedom
waragize muri rap ego
ndirimbo ati habona kuri hezo cyo nashize mu rap
Nuko mu bakunzi b'ijuru rya Amerika bandi dufise bashaka kukuyagisha harimo Innocent ikaze ku ijuru rya Amerika
Ego me ndabonga
nduga ku ijambo
Ego me twamuhaye kurasha kuri utwo turirimbo twinshi kuko ino ibuzimbo turatumenyereye akaririmbo kamwe kavuga ngo kuruta mugabo izindi ndirimbo yavuze uko ari gutanga n'izindi aririmbanye n'abajya baje kuzumva iyo raba uburyo ngo yose ishyiraho kuri isanganiro nko ku maradiyo tukaza turazumva ko tumenye ndirimbo imegeza yitwa vuga
Vestine
Vestine kuko je birangora kumviriza amahadiyo mu Burundi rimwe rimwe ndinda kuza kuri
internet
so icyo nzi ama indirimbo ziri ko kuri ku mahaji idasoho kuko niyo sinirajya kuri rezo sosiyo donk ntabwo bazivuza mu gihe ntazitanze bonyi navuze ziri ko barazivuza sinzi ko abantu benshi bazivuga cyane kuko niyo igirirwa promosiyo kuko niyo yatwaye awadi ubwo n'izindi barazishyizamo bakazivuza so
mbega baca bayiha agashimwe ko kuvuga umwaka wose Gavestine
ego
imisi yose ngira nacho gituma ariyo benshi rero baca bavuga ko bazi ariko watubwiye ko abazikeneye bashobora kuzisanga kuri YouTube canke ahandi hatandukanye ego turafise kandi na Patrick ku murongo ikaze ku ijuru rya Amerika Patrick
Oui.
Idri ikaze ku ijwi ry'America.
Yego ndabasuhuje.
Turakumva.
Nagomba gusuhuza n'umutumirwa. Nagerageje kureba uturirimbo twe numva ndadukunze cyane. Narifite ikibazo kubaza ese ko nabonye byibuze nubwo nabonye video ye imwe yaba akorera mu Burundi cyangwa akora kuko ngerageje kwa mu muziki wo mu Burundi nubwo amaheruka kera mbona hari itandukaniro rikomeye cyane cyane yaba ari mu Burundi ese uturirimbo twe umuntu adukeneye yatubona gute ko nabonye afite impano idasanzwe kabisa nziza cyane yatubwira ukuntu twazajya tubona indirimbo ze ese ni imihe twazikura akabasha kujya twumva ubutumwa bwiza atugeza.
Urakoze cyane. Hari utubazo twawe twishyuye ariko nta kundi Vestine uraza kwisubiramo kuko hari habadufatira hagati y'ikiganiro.
Ego nta kibazo. Urakoze tati hama amavideo ari kuri YouTube yakorewe mu Burundi. Nibaza ko no mu Burundi turatera imbere. Amikindi nacyo indirimbo zanje navuze ko zimwe ziri kuri YouTube izindi ziri kuri SoundCloud hanyuma ubu kugura album arakontakta
Ego nuko Vestine kano karirimbo ni sitasumbuka tena niko karirimbo kanyuma uherutse gusohora kashasha canke kanyuma uherutse gusohora na karirimbo kari mu rurimi rw'Igiswahili twovuga ngo sinzongera kubabara sinzokongera guhangayika umekumisa umbuwana nini
before I want your conda is the whole Narandi Sekuin of Vinci, that's me. We did a Wimba Damba Vajamojima, Urava Okubaho, Ukasanga, Uko, Ukora, Humono, Akuze, Ukufatama responsibility, Munakuze, Ugana, Gawana Day, Haima, it's a joseph. Nandi kyo ndirimbo no mubabaro nari mfite ama kuri jewe mpora n'Imana irambera hafi harije muri vuga ati ni yati ngo Imana ni umubyeyi wa w'imfuzi utari imfuzi ntushaka kumenya umubabaro w'imfuzi kuko biraba cyane biratya depression hama Imana iramba hafi cyanumva no kwandika iyo ndirimbo mu kwisohora nayo yabo bantu bose Baba, urashaka gutewa depression ko udafite ababyeyi, urashaka gutewa depression n'ikintu n'ubuzima n'iki. Numvise no partage iyo mana y'ibyibwiro, iyo mana egarofobe. Itera ko umuntu atokwiyahura, itera ko umuntu atoza ibyibwiro by'ejo hejo, kuko nanjye hari ahantu navuye, hanyuma nkaba mfite aho ndi, kandi byitwa ntawe nari gushika ntafite ababyeyi nibwo nkaba mpahaye.
Nuko Vestine turumva ko indirimbo zawe ziri mu ndimi zitandukanye ubundi uvuga indimi zose uririmbamwo hariho nk'iyiri mu Kirundi sindumva iyiri mu Gifaransa keretse n'imbi hariho iyiri mu Cyongereza n'iri mu Giswahili izo ndimi zose uririmbamwo ni indimi uvuga kandi wandika
uvuga kandi nandikamo
niwe wiyandikira rero indirimbo zose uburirimba hama nk'iyi uravuga sitasumbuka tena uratubwiye yuko vyavanye n'ivyo wabayemwo kuri abavyeyi ukiri muto hamukabona ko Imana yakufashije byinshi ubundi ico bita inspiration muri mu Gifaransa ico kigutuma wandika ivyumviro ugikura mu vyo wabayemwo misi yose uragenda mu ibarabara ukabona kantu kakagutera kwiyumvira ico kwandika ukura hehe inspiration zitandukanye
Bonjour mama, aho ngejeje kwandika kenshi asiye yanjye ivana n'ibyo nagenda cyamo. Icyo cyo kana kayo sanciyemo irantera ikintu gituma nandika. Hariho nk'indirimbo nanditse yitwa Haleluya. Nanditse nayo ndashima kuko deja hari haheze nk'igihe nheruka guhura papa wanjye hanyuma ndastruggling cyane ku byerekeye by'amashuri ndasubira inyuma etu hanyuma mu nyuma ndagraduatinga hanyuma ibintu biragenda neza mvuze ko nuko ari indirimbo yo gushima Imana donc kenshi indirimbo nandika ziba ziri mu buzima busanzwe mu bintu bisanzwe nyine mu buzima bwanjye kenshi ziba zifite background yazo aba ari ubuzima bwanjye ibintu nagenda camo
Ego nuko Vestine hari izindi zanditswe utegekanya gusohora vuba zikiri mu mpapuro?
Ya ahizo nanditse ziko nda kukurumba biri mu mpapuro mugo ngibo migambi yo gusohora album shasha but ifo kuyambere ibanza kumenywa bakamenya kuko navuze ko hari izindi album mu bantu bataguze album hari izo batarumva kuko zitaja ku mahezo sityo.
Nuko rero ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga turi kumwe na Vestine hari imbo turimbo dutandukanye tw'Imana kano muri ko murumva ni akaririmbo sita sumbuka tena kari muri zishasha heruka gusohora reka tukumvirize hama tuze kugaruka tubandanye tuyahaga
Nioneshe jia sako baba uwepo wako wende na mi Ewe baba, nioneshe uso wako Uchukue, mizigo yangu Sitasumbuka tena Sitasumbuka tena Sitasumbuka tena Njia zako Yesu kama zetu Mawazo yako ni makuu Jehova Hakuna mwingine wa kulinganishwa nawe Ukiniongoza sitasumbuka tena Nioneshe njia zako baba Uwepo wako wende nami Ewe baba nioneshe uso wako Uchukue mizigo yangu Sitasumbuka tena Sitasumbuka tena Sitasumbuka tena Sako baba Uwepo wako Wende na mi Ewe baba Nioneshe uso wako Uchukue Mizigo yangu Nioneshe Jia sako baba Uwepo wako Wende na mi Ewe baba, nioneshe uso wako Uchukue, mizigo yangu Sitasumbuka tena Sitasumbuka tena Sitasumbuka tena Sitasumbuka tena
Notitarenga trenda tuzwa dushize kwa kadomo kuri kino kiganiro iwanyu muntunge. Muri kino kiganiro muri sanga tuno munsi turacyari kumwe na Vestine ariko ratubwira ivyerekeye uturimbo twiwe dutandukanye turi kumwe ku murongo wa telefone hari mu Bushinwa. Vestine buriya abantu babaririmbyi canke abandi bakora ibindi bikogwa usanga bisaba ko baba barumvirije baba baraciye muri byinshi baba bafise izo mpano hariho abo baba bafise bagendera ko bakunze hari uwo umuntu w'umuririmbyi we yagutumye uvuga ati ufata nka model mu buzima bwawe yo bari mu bagutumye iyo mpano yawe ikanguka
no ikizadzo cy'amakina na kwishura kuko rumva normal ma odzo muri ibyo kizadzo abwirizwa kuba afite umuntu kanaka akurikira mugabo ewe gitangaje muri cyose nuko ntitangura kuririmba nabini natangwa kuririmba pano cyite cyo kuvuga ati dali impano nayo magariwe nobwati hari ibindi bintu numva nkunda cyane kurusha kuririmba numva kuko nakunda gucapa nari irinda nene ndabizitse dola mugabo ni kumenga gucapa nibyo cyacu hanyuma ninjira kuririmba kubera ko numva umenga ya ni ibintu bigezweho ni ibintu by'abantu bose mugabo cyasanga hanyuma ni cyo kintu cya mbere cyo mu buzima bwanjye epanisamo mfite creativity so kuba mfite umuntu w'umuntu nkurikirana umumodeli numva ko ntawo mfite nkurikirana ntawo ngira gute by par contre lorsqu'il s'agit yo kwandika indirimbo kenshi novuga ko ni puse cyane mu ijambo ry'Imana mu bapasteur niho ni puse cyane sino ngo bati ngo ndafise mu modele umuririmbyi ndakunda kunaririmba icwa afise ibintu nkifokasinze ko cyane hagaze ko cyane
urumva ko ari ufise kumva ushaka gukurikirana ivyo gucapa n'ivyo bakunda cane munyuma ugahindukira ukaja muri ivyo vyo kuririmba ubunaho uri kurakurikirana amashuri ajanye n'ivyerekeye ivy'ubutunzi ni ikintu uzogumamwo ushaka kugira umwuga canke uravuga ati nzogira uyundi mwuga ivyo kuririmba nze ndabishira iruhande ndabikore nk'ukuryoherwa canke ndabikore igihe cose numva ndabikeneye
no kuririmba byacitse passion yanjye byacitse ni ikintu nzakora nk'umwuga kuko ndiko ndakurikirana amashuri y'ubutunzi hariho ikintu kuko mu Burundi problem dufite hariho problem yo kuronka ba manager hariho problem ya and iswi muzika y'iwacu ntabwo iteye imbere cyane so iyo ushaka gutera imbere uriga ukuntu autofinancer so kwiga ibyo bya business etu yari muri ubwo c'était ça le but kuko urumva nari gukurikirana umuziki hama mu muziki simbona ko nari numva ko no nzakoteza niyo mu ya business kuko umuntu amenya ati je peux faire ça hagati aho nkashobora kuri yoto finansa kugira umuntu ashobora gutera imbere mu gihe udashobora kuba nkaba kumanaginga etu hanyuma ntashobora kujya imbere encore plus
Yeah. Nuko reka tugutere intege igikuru kiba gikomeye mu buzima ni ugushaka ko muntu hama ncuti bakunze bijwi rya Amerika mutwumva muri irya nino mu gihugu cy'u Burundi turasaba imbabazi ko ariko arakoresha nimero za telefone za 69 zitangurwa na 69 61 canke 68 Limitel nituko turashobora kubaronka ariko mushobora gukoresha izindi zose zitanguzwa na 79 kugira ngo dushobore kubaronka vyoroshe abafise udutelefone twanyu dutandukanye turimwo za WhatsApp murashobora kutubipa kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe Vestine harya iyo umuntu akoze igikorwa ciwe aragira icakunda gusumba ikindi uraririmba indirimbo 15:30 ariko hama harimo iyukunda gusumba wewe uno musi umuntu ajaka kubaza ati ya mbere wakunze muri twe twese umaze gusohora ni nkiya ikurutira zose
Indi zira zose ni kuko navuze ati yo indirimbo zanjye zose ziba zifite background y'ibintu byabaye mu buzima bwanjye nagenda camo hari indirimbo ya mbere siyo ya mbere nanditse ariko niyo ya mbere nasohoye kwa Haleluya iyo ndirimbo ndayikunda cyane kandi apana kote muzikali cyangwa ukuntu yize kuko ubwayo iyo ndiko ndayirimba niyo ndayumvise insubiza ahantu aho kuryoherwa tujo ni igitapo cyo kuryoherwa kuko ubwayivuga Haleluya gushima Imana
waducishirizamo gatonya tukumva uko ivuga
Hosanna Hosanna ashyizwe hejuru amashimwe icyubahiro n'ibisumba byose Haleluya Haleluya
Mhm. Ndumva ari akajuka meze neza kandi utarinda uri inginga nkuko bavuga. Nuko turafise kandi abandi banyuwanye bijuri ya Amerika ku murongo Désiré ikaze ku jugi ya Amerika.
Murakomeye.
Turashima Imana.
Twabigira Imana Désiré namuramukije umutumire.
Narakumva.
Namubaza umugambi afitiye nyine abantu bahunze b'Abarundi cyenda kubafasha nk'abari mu Rwanda muri Congo.
Wowe uherereye Majega Désiré?
Ndi mu Rwanda.
Uri mu Rwanda, uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi yahungiye nga?
Umurundi.
Umurundi. Vestine.
Okay. Oui.
Bumvise ikibazo cya Désiré aho yahungiye mu Rwanda. Turafise kandi na Apollinaire ku murongo wa telefone. Apollinaire, ikaze nawe.
Murakoze.
Duga ku ijambo.
Ange turamutse mutumire.
Narakumva.
Tuje.
Mahoro neza.
Mahoro.
Nanezerewe n'izo ndirimbo zanyu.
Murakoze.
Na cyane cyane iyo ndirimbo ngo vuga iyo yanjye yaranshikanye ahandi hantu ahubwo Imana iguhezagira uko ibandanye guteza imbere.
Murakoze cyane bahezagire namwe.
Amani ikindi gihe na twebwe turi abantu dukunda kuririmba. Satani ati tuzongere nzo dutere intege kugira ngo natwe dushike imbere.
Okay.
Urakoze cyane. Urakoze cyane. Uwa nyuma twakiriye ni Jean-Marie ku murongo wa telefone. Jean-Marie, ikaze nawe we ku Drugi America.
Yego, murakoze cyane.
Uvunagure kuko turiko dusa nk'abasoze.
Nashaka cyane cyane gutera intege uwo mwigeme kuko gira birakomeye cyane. Ndi muri ndakunda kuzumviriza. I'm not going to be able to do it.
Vestine, ni hehe neza na neza mu Bushinwa uri?
Ndi si teritwa Nimbo, hanyuma ntuze ya Provence yitwa Zhejiang.
Nuko. Akajambo kanyuma Vestine ku bakunzi ba, urumva ko ari benshi bave nawe ukubitiza amaso kuri Facebook yacu, urahasanga ubutumwa bwawe butari bukenya. Akajambo kanyuma imbere ko dusozera.
Okay, ndashaka gushimira cyane rwose abatelefoni abambagije ibibazo. Na cyane cyane no kubashimira ukuntu bashigikira kuko urumva nta umuntu atambaye irorera wese urumva biba bimaze kuba ikibazo. Ndabashimira cyane kuko birantera intege, birantera intege kumva ko ibyo nandika, ibyo mvuga burya abantu bose bandikanye bakagera aho bashika.
Kora ko uradukundira wemere usubire kutwita mu biganiro byacu bitandukanye.
nanjye ndabashimiye cyane Diane, mwakoze cyane kunyumvira.
Urakoze gose. Ego nuko nshuti bakunze ibijuru rya Amerika no ngaha duce dusozerera ikiganiro muri sangacu no munsi dusozereye kuri kano karirimbo Freedom ka Vestine. Murabandanya mwumviriza ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye. Diane nahazo narindemesheje kino kiganiro muri sangacu no munsi fatikanije na Fatuma Limasi Kalala yamfashije muhinga bw'ivyuma na ingenieur Twemi. Tuifurize kugira umunsi wa gatano mwiza na ubutaha.
Feel the joy of my life, but they can't touch my misery. So I sing, freedom, freedom I found in Jesus.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika.